Iyi mwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije shuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Igihugu cy'Ubwongereza kizokwakira ikoraniro mpuzamakungu ku ihindagurika ry'ibihe. Iryo koraniro rizotangura ku itariki 31 y'ukwezi kw'icumi rirangire ku itariki 12 z'ukwezi kw'11, rizobera mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Abantu bagera ku 225 baritezwe muri iryo koraniro, harimo abategetsi b'ibihugu byo ku isi abajejwe ibiganiro hamwe n'abamenyeshamakuru. Abaharanira ibidukikije n'abaserukira amashyirahamwe agira imirimo y'ubudandaji ibihumbi n'ibihumbi bazoba bitavye nabo nyene iryo koraniro. Yitezwe ko mu mpera zaryo hazosohogwa itangazo. Iryo koraniro rishitse mu gihe ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zibandanya kwibonekeza bikomeye cyane cyane mu bihugu biri mu nzira y'amajambere n'akarere ka Afurika kadasigaye inyuma. Niki iryo koraniro rizokora kugira amakungu ahanganye biboneka n'izo ngaruka? Nakahe karusho iryo koraniro rizogira umuntu arigereranije n'amakoraniro nk'ayo yabaye imbere yaho kuri ico kibazo? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Desire Rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birungikwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian ari mu gisagara cya Glasgow muri Ecosse. Twatumiye kandi Jado Nkurunziza yoboye ishyirahamwe ryitwa Sano Concerne Tous, twese biratwerekeye mu rurimi rw'Ikirundi, ari Bujumbura mu Burundi, akaba zo kwitaba ikoraniro ry'imirije kubera mu gisagara cya Glasgow. Turi kumwe kandi na Mark Rugerinyange akorera ishyirahamwe Group AES Eka rikora ibikorwa byo kubaka, akaba amaze imyaka igera kuri 15 akurikirana ivyerekeye ikiyaga Tanganyika no kugena ibintu bitari bike biriko birononekara nk'ibiraro, imisozi n'amabarabara mu Burundi, ari Bujumbura. Batumire mbanje kubaramutsa.
Mwaramutse neza Fidel.
Nashaka mpere kuri Desire Rugaragaza kibazo imbere ko tuvuga kuri irikoraniro rizotangura ku itariki 31 zo ku kwezi kw'icumi. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute muri iki gihe muri rusange ku isi uko bibona?
Murakoze cyane kuri icyo kibazo kiraje ishinga isi yose. Ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe kirakomeye cyane kandi nticoroshe, kuko amakungu yose ariko aragerageza yuko isi itoshuha ku rugero rushika kuri kurugero uruhi hagati ya rimwe n'inusu dogere Celsius, sinshobora kuronka ingene ndakivuga mu Kirundi cyangwa mu Kinyarwanda, hamwe n'amadogere abiri. Ariko uri kuraraba uko ibintu biriko biragenda, biraboneka yuko amaraporo ashikira abajejwe ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe, raporo z'abasiyantifike abashakashatsi batandukanye barerekana yuko isi n'ihindagurika ry'ibihe bitera biba nabi cyane gusumba uko byahora.
Nawe kuri icyo kibazo nyene Jado Nkurunziza, ukibona gute, ubona icyo kibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute?
Fidel, ubwa mbere nagomba nshimire kubona mwantumiye, ubwa kabiri naho nshimire nabo turiko turasanga ikiganiro, abariko baratumviriza n'abandi turiko turahanana ivyumviro. Uko umwigisha wo muri kaminuza aje kubivuga, nukuni ikibazo cinduka gibihe ikibazo gikomeye cyane mu buzima bw'isi mu buzima bw'igihugu no buzima bw'umuntu uwo ari we wese nukuri sagashisha mu rumuri murabizi namwe mama mubibona ihinduka gibihe no munsi kurishika kuri no saha ni kibazo gikomeye cyane gihanze isi kandi gihanze na kazoza keza kejo mu gihe twebwe abarundi twebwe abantu cyangwa abarundi ko ndavuga ko ndu murundi tutabihagurukiye birashobora kuba ejo iyo yacu ishobora kuba umuriro udahera ugasanga tubayeho nabi cyane mugabo je cyo namavuga kuko byinshi yabivuze umigisha ko muri kaminuza cyo namavuga nuko umuntu wese ahari akorera aho atemberera aho ikintu cyose abonye kitogenda nabi ari uko yo kuramuko mu mutwe kavuga ati reka nkore reka nkore kugira ejo sinze nicuze ejo nivyashika ntaze avuge ngo nujya zokora cyaho ni leta cyangwa namashirahamwe mugabo avuge tireka jewe kugatwe kiwanje cyangwa aho ndi aho merere aho niga nkorera aho ndi ngerageze ibinduka gibihe ndabigira ivyo wanje nitange atatu nize bisaba nuko Baden Powell yabivuze tugerageze inosi uko twayisanze siko twayisiga kandi uko imyaka igenda niko ibintu biguma byunyuka novuga yuko sinabigaruka ko cyane umwigisha yabivuze wa kaminuza nukuri ikibazo cinduka gibihe ni ikibazo nkora mutima cyane mu buzima bw'umuntu cyangwa mu buzima bw'isi nacyo gituma dukwiye guhaguruka tugahaguruka cyane kugira dukore amaboko mu mwuzu
nawe Mark Rugerinyange kuri icyo kibazo nyine uravuga ko wakurikiranye nk'ibyerekeye ikiyaga Tanganyika turaza kubivuga muri menshi imbere ariko muri rusange ubona icyo kibazo kibonekeza cyane ko hari abagifise amazinda bavuga ko kumbure abantu batwariza hejuru abanyepolitike cyangwa abo baharanira ibidukikije wewe urakibona ko ari kibazo gikomeye kibonekeza Mark uratwumva Mark ntatwumva reka turaza kumugaruka ko reka tubandanye kubera iki
Hello
Yego ni Mark
Hello
Oui ni Mark muratwumva
Yego
Yego nariko sinzi ko wari wumvirije abatumire nariko ndabaza ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe cyifashe gute muri iki gihe ku isi na cyane cyane mu karere ka Afrika naho uherereye nko mu Burundi bariko baravuga ko ari ikibazo kibonekeza ariko hari abantu bagifise amazinda babanye politike canke abandi bavuga ko icyo kibazo kumbure bagitwariza hejuru kitameze nabi nkuko abantu bavyibaza we kubgawe urabona ko ari kibazo gikomeye cyane kibonekeza ataragasesesha muri
murakoze kuri icyo kibazo kuko ni kibazo kiterekeye umuntu umwe kiterekeye igihugu kimwe kiterekeye ikiremwa kimwe mugabo ni kibazo gihanze icyo twokwita ikintu cyose caremwe kuri isi kuko abahinga baravuga neza yuko hariho ubushuhe buri ku isi urugero mu bisanzwe bitateza kurenza ariko muri ino minsi biribonekeza yuko iryo hindagurika ry'ibihe ryononye ibintu bitari bike kuko nk'uko mubizi no bahakarorero k'imvura ingenigwa imvura iragwa nabi cyane kubera hari aho iteba kugwa hari aho iza ari nyinshi hari aho iza ari nkeyi ibi hamwe hakuma ahandi hakononekara ibyo nibyibonekeza umuntu atorinda kuja kurondera umugabo uwo ari we wese akabibona rero kino kibazo ni kibazo gihanze isi yose atanamwe avuyemo kuko twese bitugira kwingaruka iyo rero ari kibazo gihanze isi ibintu bigahinduka no kuvuga ukubaho kw'abantu guca guhinduka ndetse kugahinduka nabi kuko atari ibintu baba bamenyereye kandi rimwe ndetse badashobora no kwitegurira kuko ndabaha karore kw'imyuzurire mugize iminsi mwumva niyo tubona hanyuma rero imvura ikagwa ari nyinshi imisozi igasiduka ibintu bikononekara abantu amazu yabo akononekara ingene tubaho rero murazi yuko tubeshejweho ibyo dufungura ku isi duca turima nabi tukabaho nabi bigaragaza yuko ari ikibazo cyari gikwiye kwicarirwa n'umuntu uwo ari we wese ata n'umwe avuyemwo si ukuvuga ngo ni umunyepolitike cyangwa n'umushakashatsi mugabo umwe wese ahaherereye kandi nibaza yuko dushize ingufu hamwe ibintu bishobora guhinduka tukabihintumbero nabo bakumbure batarabyumva neza bagaheza bakabyumva kuko n'ejo nabo nyene hari naho yobagora gusumba.
Nashaka ngaruke kuri Desire rugaragaza iyi nama i Glasgow izotangura ku itariki 31 z'uko kwezi kw'icumi kwihindagurika ry'ibihe ku bwanyu ije hageze canke harengeranye gato.
Iyi nama mu bisanzwe nabona yuko n'ubundi ari kuba imbere mu mwaka uheze sukurengerana gusa kuko uri kuraraba ingene ihindagurika ry'ibihe rikoriraba nibaza yuko ahubwo abakwiye kuba amanama y'urutavana ko kugira ngo ababijejwe cyane cyane abatwara ibihugu bya rutura abatwara ibihugu biri mu nzira y'amajyambere eka bose kugira ngo baze hamwe turabe ingene ihindagurika ry'ibihe rishobora kugabanuka cyangwa umuvuduko waryo ugabanuka kuko icyo bariko bararaba si uko si uguhagarika burundu ahubwo ni ukuraba ingene botuma ibi byuka bijya mu kirere bigabanuka ku rugero rudasanzwe kugira ngo bitume ubushyuhe bw'isi bugabanuka nabwo nyine ku rugero rudasanzwe ariko ibiko biraba uri kuraraba intambwe zigenda ziterwa muri icyo gikorwa eske zirashimishije umuntu aziravye zirashimishije niyo mpamvu ahubwo itaje gusa hageze harengeranye kuko ubushuhe bumaze kuba bwinshi amaraporo nk'uko nari nteze kubivuga n'uko abagenzanje babivuze arerekana cyane ko iki kibazo iyi ngorane y'ihindagurika ry'ibihe ingingo ruhasha hakiri kare nta kabuza yuko isi turiko iriko irononekara kandi ku rugero rudasanzwe.
Yego Jado Nkurunziza kuri ico kibazo nyene ije hageze ije harengeranye hari inama zabaye imbere yaho kwihindagurika ry'ibihe ubona hari intambwe zashyizwe ko iyi nama iri koraniro atakivuyemwo mubona ibintu bizogenda gute
nakoze cyane Fidel ni ukuri jewe uko ndabibona mbona yuko twacerewe cyane twacerewe ahubwo nk'uko umwigisha yavuze muri kaminuza ni ukuri aya mareta afise ibihugu bya rutura n'aya mareta afise ibihugu bikiri mu nzu y'amajyambere abakwiye kwicara hamwe bagatora inyishu umuti bavuga ukomeye cyane kuko no munsi ibintu biko birayangara cyane kuko birayangara ubushuhe bwabaye bwinshi igisenge baguma baconona uko bishakiye hama ibihugu bifise amahinguriro menshi baguma bapfuriwa cyane hama twebwe turi mu majyambere mu iterambere ugasanga tuguma dukora cyane joro n'umutaga kugira dukingire inosi ugasanga ibyo dukora bibaye imfa gusa hama novuga yuko nosaba yuko bokwicara bagatora umuti ruhasha umuti ushobora kudufasha kugira urwaruka rudokwibaruka rwo imyaka iri imbere ushobore kubaho neza kuko sindababesha atagikozwe uno munsi ejo nta kazoba kari keza ahubwo rero ni uko wokwicara cyane bagatorera umuti mwiza hama ni bavuye bahura mu nama gusa ahubwo imvugo ijane n'ingiro bakura boko mu munzi wa batori nyishu iboneka ya nyishu ishobora guhumuriza abantu bose bari ku isi yaba batunzi yaba bakene yaba ibihugu biteye imbere yaba ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere twese twumve yuko twashimye n'inshu yabonetse bababwira yuko bagumye bagira amanama ata kintu kishobora kuvamwo naho tuba turiko turaja mugabo bashobora kwicara bagatora umuti ruhasha twese turashobora gutera imbere kandi na ca gisenge kirashobora koroherwa imvura ikagwa ku mwanya nk'uko yabivuze umwigisha wa kaminuza nono ujya
Marc Ruganyange
yabivuze yabihagara ko cyane yuko uno munsi imvura hari igitagwa hari igicegwa kugwa hari igigwa ari nyinshi cyane ugasanga amakanivo yose yuzuye idudi zuzuye ibintu bigatwagwa bakabomoka abantu bakabura aho bashobora kuruhukira cyangwa kuba cyangwa kuryama ugasanga n'ubukene burateye cyane kubera ibyo byo bihinduka by'ibihe nacyo gituma twese twobigira ibyacu tugahaguruka tugakura amaboko mu munzu hama umuntu wese agira icyo akoze kuko iki kibazo si ikibazo cy'umuntu umwe uko babivuze ni ikibazo cy'isi yose.
Yego Marc Ruganyange, harabaye inama imbere yaho muribaza ko iri koraniro hari ikintu gishobora kuvamo, hari umwizero mufise ko hashobora kuvamwo intambwe ziboneka imvugo ikajana n'ingiro ko abanebagura inama nk'izo banebogura abategetsi b'ibihugu baba bakoranye bavuga amajambo gusa mu ntebe babeshyire mu bikorwa kandi hari inyungu zitandukanye zidahuza.
Murakoze kuri ico kibazo, hanyuma rero nushimira abahejeje kuvuga imbere yanje. Iyi nama nk'uko babivuze si ya mbere kandi si n'iya nyuma, inama zimaze kuba ni nyinshi zerekeye izihindagurika ry'ibihe, ariko urumva yuko hariho ibikorwa bitarakorwa kugira ngo isi ishobore koroherwa, ikirere gishobore koroherwa kugira ngo n'abantu boroherwe. Iyi nama rero sinuvuga yuko ataca umuntu yoyitegamwo, uyitegamo ikintu, ariko burya gutegura inama ni kimwe, hanyuma gukurikiza ibiyivuyemwo ni kindi, ni guca baraba mbega bireka kuja mu ngiro kubera iki, kubanza hakigwa n'ico cigwa cuko ibivuye mu nama iyo bica bija n'ico byoca bikoreshwa. Rero kuri ibyo bamaze kugira iyo nama akagira ikivuyemwo kugira bije mu ngiro, je ndibaza yuko hamwe bizogenda neza muri iyo nama hovamwo inama no kwita yamaho izo tukwita conseil permanent kugira ngo ibyavuzwe bigire aho bishikira kandi bishigwe mu ngiro kugira ngo n'inama zindi zikurikira zigire aho zishikiza ibintu, kuko atagikozwe nk'uko abambanjije babivuze ejo cyangwa hirya y'ejo mu myaka iza kazoza k'abantu baba ku isi n'ibibaho byose birageramiwe.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Yego, tuza ku mirongo ya telefone. Dufise Jean de Dieu. Uratwumva Jean de Dieu?
Yego, cyane ndabumva.
Jean de Dieu, uhamagaye urihe? Uhamagaye urihe?
Muraka kanya ndi Bujumbura.
Ufise ikibazo icyumvira ushikiriza?
Halo?
ndabumva mufise ikibazo icyumviro mubishikirize.
Ego ama kuri ikibazo cyo handagaruka gikirere muri kuri ari kuraraba muri bigenzi bacu isiragaramiwe cyane n'ibintu by'imyuzura ndetse n'ibiza bitandukanye kandi bifatiwe kuhindagurika gikirere. Ariko kandi ibi bintu ari kurabiraba kuri iyi nama igiye kuba mu Bwongereza, iyi nama irimo ibintu bijyanye na politiki. Ariko kandi akenshi zise amacenga ku rwandiko bakaba yarashikirije rwa Laudato Si, aho yari yabaye nk'uproposa ko kugira ngo ibi bintu bizashobore gukemuka mu ngingo zimwe ziwe, ibyo yarashyiramo ko kubaho ibintu byo kuruhuka ku munsi kanaka. Izo na zino ngumwe ngo ni inama izo guhuza abantu b'abaperezida cyangwa se abaminisitiri batandukanye. Ariko kandi ndabona ko harimo n'inyungu zijyanye n'ibyintu zo z'idini, ukaza gusanga no mwongere ba kiliziya gatolika ariko arabyimvangamo. Rero ikibazo nzicyo ni iki, ukuntu no mwongere ba kiliziya gatolika uza gusanga ari kuyivanga mu bintu bya gipolitike, kuko kuri kuraraba muri proposition baza kubwira bavuga ko ari abaperezida bagiye muri iyi nama. Ariko kandi mbona neza na neza uri kuraraba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirerekana ko umuti urama ari uko boza barakorera hamwe n'ubupapa. Rero nashatse kumenya impamvu muri politiki yivangamo n'ibintu by'Imana nshokera byari mfise.
Murakoze. Hari icyo mwe bivuga ko Desire kuri icyo kibazo cya Jean de Dieu?
Ya urakoze cyane Fidel. Ikibazo cya Jean de Dieu avuga ati muri politike ati papa ariko arivanga muri politike, ariko nagira ntangure kumwishura yuko papa ni umuntu nk'abandi. Rajwe ishinga no kubona ingene isi iriko irononekara, akaba arajwe ishinga no kuraba ingene isi yotorera inyishu ikibazo cy'ingene cy'ihindagurika ry'ibihe. Kubona rero papa ari mu bandi nuko papa ugambereho si umuntu asanzwe, ni umuntu aserukira idini ririmo abantu imiliyoni n'imiliyoni. Kuba rero ahaguruka akavuga agashikiriza icyumviro cy'uko isi yogerageza ko abantu bogerageza ko isi itononekara, numva ari ibintu bisanzwe. Ahubwo n'abandi bakuru b'amadini mu bisanzwe bari bakwiye kuja hamwe n'abandi kugira ngo bahimirize abantu babakurikira gufasha kugira ngo isi imere neza.
Niko mubibona na Jado?
Ego murakoze cyane Fide. Umuntu wanjye ahejeje guhamagara avuze ikibazo kiza cyane, yabaze ikibazo kiza cyane ku ngene umwungeri wa Kiliziya Gatolika ariko arivanga mu bya politiki. Navuga yuko nkuko babivuze mwigisha yabivuze umwungeri wa Kiliziya Gatolika ni umuntu akomeye cyane kandi n'umuntu navuga afite ijurishika kure ku bantu bamuyoboka ari murazi ko Gatolika ikorera ku isi yose. Navuga yuko nawe aradushinga nk'uko natwe turadushinga n'uko ingene ejo isi yomerwa neza. Navuga yuko jewe aho mpagaze naho nuko ari papa ari abakuru b'ibihugu biteye imbere cyangwa bidateye imbere, nuko bose batumira ku mugozi umwe bagatorera inyishu hamwe. Kuko umutwe w'umwe bavuga mu Kirundi bati umutwe w'umwe ntigira inama, bagiye hamwe nkuko nyicaye mukuri gucacu yama bivuga ngo abantu bagiye hamwe byose birashoboka. Nababwira yuko bagiye hamwe ryaterambere twifuza mu gukinga ibidukikije ryahinduka ry'ibihe, nibyo gorana cyane bose basenye ku mugozi umwe. Mbwa umwe uhagaze ku ruhande rwiwe, undi agahagarara ku ruhande rwiwe, undi agahagarara ku ruhande rwiwe, ntacyo bazi bari kubaradufasha twebwe abanyagihugu batonya. Mugabo bose basinye ku mugozi umwe turashobora gushika kure, kandi yabivuze neza uwafashe jambo imbere y'umwigisha yavuze yuko ibibazo bibi n'isi byerekeye ihindagurika ry'ibihe si ikibazo cy'umuntu umwe, si ikibazo cy'igihugu kimwe, si ikibazo cy'ikontina imwe, si ikibazo cy'abanyaburaya ngo batunze cy'abanyamerika, ni ikibazo cy'isi yose. Iyo si yose rero iri ku bihugu bitandukanye, iri ku makontina atandukanye, bagiye hamwe umwe wese agashikiriza icyumviro ciwe, hama agashikiriza ingorane ziwe, agashikiriza na solution ziwe, hama bakabona yuko izo solution zose bazize hamwe yuko huboneka umuti mwiza. Nobabwira yuko kakadoda twifuza ko abuzukuru bacu cyangwa abuzukuruza bacu bashobora kubaho neza,
reka tugaruke ku mirongo
batagiye hamwe ngo bumvikane. Nobabwira yuko tuzobatse ko turasubira inyuma cyane cyane gose.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Etienne araduhamagaye. Etienne, uratwumva? Alo Etienne. Etienne yataye tamutaye ku murongo wa telefone. Nagomba ngaruke kuri Mark. Mark wa wibajije ikibazo uti kubera iki ibintu bidashigwa mu bikorwa muzo nama makoraniro amaze kuba atari make, mwavuze ko ni atari ikoraniro rya nyuma. Mwibajije ico kibazo kubwanyu, mwibaza ko bitumwa niki kubera iki ibyo baba baganiye ibyo bumvikanye bitaja mu bikorwa?
Murakoze kuri ico kibazo. Burya amanama arafite igituma abaho akagira n'igihe aberako. Rero iyo abantu bari mu nama baba bateze ko icegeranyo, bashobora gukora icegeranyo n'ingingo zofatwa mugabo kumbure zidahumuriza bamwe bamwe, nk'umuntu kumbure afise ihinguriro risohora ibyo byuka akaba ariryo rimubeshejeho, mbega uwo muntu azohava byumva atararonka ikindi gisubirira ibyo bintu. Hariho rero ibibazo umuntu byinshi yo kwibaza, kuko abafise ububasha bwo kubishyira mu ngiro niho abagira ubushakashatsi bari guhera bakaraba bati mbega nitwakora ibi ababo bazobyumvira ku iki, mbega hakwiye gukorwa iki kugira ngo aba nitwabakura kuri ibi nabo ntibahave babura aho amikoro bahora barimwo, mbega ibi bintu byosubirirwa ni iki? Ubuhinga rero ngaha ku isi buriho, ndibaza yuko abahinga bakoranye bakaja hamwe tukagira nk'icyo twokwita etat general uno munsi y'iyi si, hanyuma abantu bagahava bavugana, kuko urabona abafise ayo mahinguriro cyane cyane n'ibihugu byarutura twebwe izi bihindagurika ry'ibihe hari ibihugu bishikwa ko ataruhara babifisemwo, mugabo na tuvuye ngaho byoba byiza ibyo bihugu byiyemeje icokogwa hanyuma bikaja mu ngiro. Niho navuze ntihobaho inama ntayegayezwa, inama ntayegayezwa kandi yefise ububasha bwo kugira ngo ishire mu ngiro ibyo bintu, kujya amategeko yisagigwa hakaba amategeko twese dutegerezwa kubahiriza. Hanyuma rero hari ikibazo bari babajije gatoyi kuri papa, abacishe neza cyane. Papa n'umwe mu bantu bari ku isi kandi afite ibikorwa bikomeye ajejwe arongoye, ahubwo yoshishikara kanadufasha twese n'abandi bakabyumva nk'uko abyumva byohava bidufasha kugira ngo n'abandi babitahure neza, kugira ngo tuve muri aka kaga kiri hindagurika ry'ibihe ririko rironona ibintu bitari bike kandi ndetse rigiye no gushishikara konona. Kuko icyo nubabwira nuko mu gihe atacokogwa uno munsi nihaba hiyongeye ko dogere imwe, hanyuma ejo hakiyongera ko zibiri mu mwaka uza nta wuzi bizokwiyongera ko, kuko ubuhinga bwonona buguma butera imbere ntibuhagarara. Rero uko gwigwa bihagarara.
Tugaruke ku mirongo ya telefone. Alphonse aratwakuye. Alphonse uratwumva? Alphonse uratwumva?
Ego ndarumva.
Alphonse uhamagaye urihe?
Namagariye
Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Ese kibazo icyumviro?
Nta kibazo mfite, ariko ndashima cyane rwose ku biganiro mutugezaho. Naho ku ikibazo cyo nasubijwe nanyuzwe nakurikiye radiyo, ikibazo nari mfite nasubijwe.
Urakoze, turagushimiye nawe.
Yego.
Desire rugaragaza kubijanye n'ivyo bihugu birungika ibyo byuka bibi byonona ibidukikije bihugu bikomakomeye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bushinwa, Ubuhindi, Burusiya, hari n'ibindi bihugu nk'ibyo biriko biratera imbere. Mubona ko ari byo bitashaka gutanga uruhara intererano ikwiye ku bihugu bikenye, ari byo ingaruka zibonekezamwo cyane cyane nka Afrika. Ibihugu biri mu nzira y'amajambere nka Afrika byose ariko ibyo bihugu birungika ivyo vyuka mu gihe ingaruka zibonekeza cyane muri ibyo bihugu nka byo muri Afrika bidata urugero rw'ibyo birungika byo none ibidukikije n'igisenge ari bito cyane.
Fidel, ibihugu biri mu nzira y'amajambere n'ibihugu byo muri Afrika byaramaze gusaba ibitari bike. Mu manama yakurikiye, ariko ingorane nk'uko bagenzi banje bavuze nishigwa mu ngiro ry'ibyo bihugu biriko birasaba. Hariho ica mbere nagira ngaruke ko sinzi uko biza kunkundira kukivuga mu Kirundi. Hariho principe iri muri muri aya masezerano yo kugabanya ibyuka byonona isi yitwa common but differentiated responsibility, bisigura ko twese dufise ibi byuka bitugira ko ingaruka mbi, ariko ababiteye nibo bategerezwa gutangura kurondera inyishu y'ivyo vyuka no kubigabanya. No kuvuga ibihugu vyamaze kuja vyateye imbere bikoresheje iyo myuka mibi bamaze gushira mu kirere. Icya kabiri ni uko iyo principe nyene ikivuga yuko ibihugu biri mu nzira y'amajambere bikwiye gufashwa kugira ngo ivyo vyuka bigira ko ingaruka mbi bishobore kuronka ingene biba proteje. Uravye rero iyo principe ikituma abantu bamwe ibihugu bimwe vya rutura vyamaze gushira ivyo vyuka mu kirere bishaka kwiproteja, bishaka gufata inyungu zavyo abarizo zije imbere gusumba inyungu z'ibindi. Akarorero baravuze yuko kuva mu 2009 hari havuzwe yuko hazoshigwa mu ngiro hazojaho ikigega gikwiye kugira ivyo bita reforestation adaptation n'ibindi kugira ngo isi isubire kuba ubushuhe bugabanuke ku rugero runini. Hategerezwa kuba hatanzwe ku mwaka imiliyaridi ijana z'amadolari. Fidel, nagira ngo ndakubwire yuko ku mwaka kuva icyo gihe ayo mafaranga ntarigera aboneka. Amafaranga ya nyuma aheruka gutangwa yitwa yuko yabaye menshi ni miliyaridi zigera kuri hafi 80 z'amadolari zatanzwe mu 2019. Alo, uravye rero uko ibintu biriko biragenda. Ubu ni iki gihugu cy'Ubwongereza na Itali bafatanije kugira ngo bategure iyi COP26 ntibirigera bicikana intererano byategerezwa gutanga. Byongeye intererano bavuga yuko bayisubije gushika mu 2023. Mwumva turiko turajahe.
sivyoroshe nkuko muriko murabivuga. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ati Ijwi rya Amerika i Washington DC muri kumwumviriza ikiganiro muri sanga aturiko tuvuga kwihindagurika ry'ibihe n'inama izo kwihweza ico kibazo izobera i Glasgow muri Ecos izotangura ku itariki 31 zo ku kwezi kw'icumi ishike ku itariki 11 y'ukwezi kw'icumi na rimwe itariki 12 muri antunga. Abatumire dufise Desire Rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe ritewe n'ivyuka bibi birongikwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni muri gisagara cya Glasgow muri Ecos. Tukume kandi na Jadon Nkurunziza ayoboye ishyirahamwe ryitwa San Concerne Tous mu rurimi rw'Ikirundi twese biratwerekeye ari Bujumbura mu Burundi, akaba zo kwita bikoraniro ryimirije kubera mu gisagara cya Glasgow, na Marc Rugerinyange akorera ishyirahamwe Group EIS ECAP ikora ibikorwa byo kubaka kaba amazi imyaka igera kuri 15 akurikirana ivyerekeye kiyagatanganika no kugena ibintu bitari bike biriko birononekana nk'ibirari imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura. Ndashaka kubandanya kuri iki kiganiro mwatanze uburorero bw'ingaruka zibonekeza zihindagurika ry'ibihe. Hari raporo yasohotse ku ihindagurika ry'ibihe ivuga ko amabarafu ari ku mitumba ihanamye imisozi ihanamye yo muri Afrika nka Kilimanjaro, imisozi ya Rwenzori na n'umusozi Kenya, ko ibintu bibandanije uko biri amabarafu yatsanzwe ariko arayonga ko azoshonga Burundi mu mwaka w'2040. Mark, ibyo bintu birateye ubwo?
Murakoze, birateye ubwoba cyane kuko ni bimwe twariko turavuga yuko ihindagurika ry'ibihe ryonona ibitari bike. Nibiyumvire rero ayo mazi yarasanzwe ameze nk'ibuye umunsi yozira rimwe kubera ubwo bushuhe ibyo yohitana mu bitari bike. Rero nico gituma hari hakwiye inama yerekeye abantu bose nk'uko nabivuze kandi bagashiraho n'umugwi wahawe ububasha bwo kugira ngo ushobore guhindura ibintu umugwi ushobora gufata ingingo. Ndabe ikibazo cyo cakiza ni mbega uwo mugwi woshigwaho nande, uwo mugwi wohabwa ububasha nande, kuko bitagenze uko ni kibazo. Ariko bitarashika ngaho, twebwe abari muri bino bihugu byo mu nzira y'amajyambere naho kumbure ariko turarungika ibyo byuka mu kirere, hari hisho twari gukwiye kuja inama tuti mbega dukwiye gukora iki. Urabona nk'ino tuvuga hariho igikorwa cyitwa Burundi urambaye cyo gutera ibiti cyo kugerageza kugira ngo tugabanye ubwo bushuhe mu gihugu. Ibyo birashoboka naho kumbure ubwo buryo bwoba butaraza bukaza gusahiriza mu nyuma. Ibihugu rero byo muri Afrika nabyo nyine byari bukwiye kugira inama yabyo kugira ngo turabe icokogwa mu maguru masha mu kurindira yuko ibyo bihinduka. Mugabo kimwe gusa birateye ubwoba kandi hatagize igikogwa ntibiri kure.
Ajato wiweje ico kibazo kwihindagurika ry'ibihe n'ingaruka ziriko zibonekeza muri Afrika. Hari ivyo umwigisha Desire rugaragaza yavuze nko mu ntambwe zo kugerageza kugabanya izo ngaruka harimo gutera ibiti mu gihugu cha Madagascar bariko baragerageza gusubira kunagura amashamba yahonye kubera abantu kumva zitandukanye ari uburimyi canke kudandaza ibiti no gukora amakara ndibaza ariko leta ya Madagascar yamaze guhaguruka kugira isubire gutera ibiti byinshi mu gihugu kugira imvura igaruke inzuzi ziriko zirakamaza igaruke. We witegereje nikihe cokogwa mu kurindira ko hari imfashanyo zova hanze umuntu atangura yotangura kuba kugwiwe imbere ko azera hanze kuvyereke Afrika nikihe bakora na cyane cyane nkangaho mu karere kacu no mu Burundi.
Nakoze cyane mbagize ikibazo cyiza cyane. Hariho ibintu byewe nama shiri imbere mu buzima bwa misi yose kandi nabonye ko ari byiza cyane. Hariho abasekuru amaze bati ngo akimuhana akazi imvura ihise, akimuhana akazi imvura ihise twebwe nk'Abanyafurika uyo mwibusa twogerageza kwene tukurikize cyane kuko tushize mu ngiro ndi sure abantu benshi ibyo bihugu bya rutura bazobona yuko natwe twahagurutse mugabo niko kuba twizeye izonya ubwo buryo uyo mwigisha yari aravuga ngo buzoza mu 2023 tuzoba twamaze kubona twese mugabo twese dukuye amaboko mu mpuzu nk'uko bavuze muri Madagascar. Hari n'ikindi gihugu sindi ko ari Madagascar hoho uno munsi wafashe decision nziza nabibonye ryari no munsi umuntu wese ariye icamwa aragerageza kugira zijya mbuto afuma zikuhantu mu murima kugira imvura iguye vya biti bikura ari byinshi. Nobabwira natwe nk'uko umwere wacu aje kubivuga mu kanya jewe ndashima cyane decision ya leta y'u Burundi yo gushyiraho umugambi we Burundi urambaye n'ukuri waje hageze kandi kuva uyo aho uyo mugambi leta ushyize mu ngiro hari ibintu byinshi byahindutse kuko mu Burundi bafashe umugambi bagashyira imbere we Burundi urambaye kuko sindababeshe dewe mpora ngendera mu ntara zose nkatembera mu makomine yose nkatembera mu mazone amwamwe naho ntaragitemberamo zose urabona ko hari ikintu kiriko kirahinduka cyane mugabo kiko kirahinduka yuko twebwe abarundi twabigize ivyacu twakuye amaboko mu mwuzi nacyo bituma ntera kamo abanyafurika bose yuko imbere yo kugenda kujimya umuriro w'umba mugenza ubanza kujimya umuriro wawe wo mu rugi wawe duhaguruke twebwe tubanze dukure amaboko mu mwuzi dukore kandi sindababeshe nitwamara gukora bazobona yuko twebwe twasize mu ngiro gukingira ibidukikije no kurwanya izi ngaruka mbi ziva ku bidukikije. Hama hari ikintu jewe ariko ndavuga izi nama nibyo mugenzanje yavuze ko zamaziba si inama ya mbere si inama ya kabiri kandi si inama ya nyuma mugabo nshari kwe gukogwa ndababeshe amategeko hashyizweho amategeko meza hagashyirwaho abajeje kuraba ko ayo mategeko yakurikijwe ziba ziza cyane hama binashobotse hakabaho n'ibihano jewe nshiga muri primere harimo ishure bize ko iyo utaye umusafu mu ishure utaye mwarimu yaraguhana nanze no mutabigeranya mvuga ati ibi bihugu bitura biguma bikoriwa bidapea kwebwe twarabukwene twoja hamwe tukagira ubumwe ari nk'ibihugu tuvuga ngo bikiri mu nzira y'amajyambere tukarabukwa ingene twebwe tuba umwe hamba tugasengera ku mugozi umwe hamba tukaravuga tuti ko batari ko barapea kuko hariho navuga umwisha yavise
yego uduge ku ijambo
ego yavuze ko Jean Paul Payer donc wa undi babandi bapuriwa bakagerageza uko ngende boshora gufasha ibi bihugu bikiri mu ndira majambere kugira navyo bikora imigambi yo kugira ca gisenge kigume kimberewe neza mugabo hatagize igikogwa n'ukuri ndabigarutse ko cyane hatagize igikogwa kuko nabitanguye uko kuzimya umuriro abanza kuziba uza kuzimya umuriro wa mugenzi abanza kuzimya umuriro wiwe tutakoze twebwe nyene ngo dukure amaboko mu muzu aho turi aho tugendera aho tubona hose aho twiga aho dukorera naho dushobora gushika mugabo nitwamara gukura amaboko mu muzu ndi sure ibintu bizogenda neza cyane.
Ngaruka ku mwigisha Desire rugaragaza umuntu aretse ivyerekeye nk'ubutera ibiti twako duvuga ko karoro yo ka Madagascar nibihe bindi nk'ibihugu biri mu nzira y'amajambere na cyane cyane muri Afrika byokora kugira bihangane n'izo ngaruka zihindagurika ry'ibihe.
Urakoze kimwe mweze kukivuga nico cyo gutera ibiti ikindi nico kurondera ingene electricité umuyaga nkuba dushobora kuronga dukoresheje cyane cyane uburyo budatuma isi yononekara ico nikindi ariko ikindi ni kugerageza kurondera naho turiko turavuga ngo nk'akamuntu kaza imvura ifise ariko ni byiza yuko dukorana n'abandi kugira ngo guko isi yononekaye muri Afrika bigira n'ingaruka ahandi tugakorana n'abandi kugira ngo dusume ubwenge budutuma dushobora gukoresha teknoloji uko zimeze hanyuma dushobore gukingira isi. Ariko nagira ngaruke kandi no kukindi kintu mwavuze kijanye n'ingene ayo mategeko yoja mu ngiro ejo bundi muri 2015 aho Paris Agreement yaba harabaye ikintu gikomeye ahubwo cyatumye ibintu bidashobora kuja mu ngiro bavuze ngo ngo igihugu kitazoshira mu ngiro ayo masezerano ngo bazovuga ngo ni name and shame ni kuvuga niho kubazomera kubabwira ngo yemwe ngo ntacyo mwakoze ngo ntacyo mwakoze ivyo rero ntibishoboka yuko amasezerano nkayo iyo ata mekanisme ihari yo gutuma uwakoze cyanke ubandanya igihugu kibandanya gisuka ivyuka bibi muri atmosphere yuko bagihana aho
yabandanye yego
ni ukuvuga rero yuko mu bijanye n'ivyo ibihugu biri mu nzira y'amajambere vyokora harimwo gufashanya n'ibindi bihugu kugira ngo bishike kuri teknoloji iteye imbere harimwo ivyo kutonona ayo mashamba yarahasanzwe nk'akarorero murabona yuko nka Brazil baheruka kuvuga
yego
baheruka kuvuga yuko perezida wa Brazil bazomutwara n'imbere ya sentare kubera konona forest ya Amazon murumva ivyo vyose yuko ari intambwe nziza zo kugira ngo dushobore guproteja ibidukikije.
Murakoze tugaruka ku murongo ku mirongo ya telefone Gilbert uratwumva mu twihanganire reka tubandanye iki kiganiro aho twatumiye Desire rugaragaza yigisha ibijanye n'ihindagurika ry'ibihe bitewe n'ivyuka bibi birungi kwa mu kirere kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian aho ni mu gisagara cha Glasgow muri Ecosse. Twatumiye kandi Jado Nkurunziza yobo ishyirahamwe ryitwa Sanu Concerned Tous mu Kirundi twese biratwerekeye ari i Bujumbura mu Burundi akabazo kwita bikoraniro ryimirije kubera mu gisagara cha Glasgow bihindagurika ry'ibihe na Marc Rugerinyanga akorera ishyirahamwe Group EES eka rikora ibikorwa byo kubaka akaba amaze imyaka igera ku 15 akurikirana ibyerekeye ikiyaga Tanganyika n'ubwo ni ibintu bitari bike biko birononekara nk'ibiraro imisozi n'amabarabara mu Burundi ari Bujumbura. Nashaka mbaze Marc Rugerinyanga kubagonanwa abakigonanwa gushika no munsi babona kwico kibazo batari kibazo gikomeye abantu batwariza hejuru kuvyerekeye ingaruka zihindagurika ry'ibihe umuntu aravye namakuru atangwa si nibazo bitandukanye umuntu agiye kumbugangurukana bumenyi ubu adakura ha makuru y'ukuri hari ha makuru y'ukuri mbwa menshi ubu hari nabashiramwe amakuru y'ibinyoma ngo babwire iki muri make
nkuko bari tumaze kubivuga abo turiko turagirana iki kiganiro babivuze nta zingeka canke kwiyumvira ngo abantu barakuze inkuru kuko turafise nk'iwacu mu Burundi byerekana yuko ingaruka zihindagurika ry'ibihe zononye ibintu ariko ibintu byinshi cyane uraze nko mu gisagara cya Bujumbura abantu bimutse bimuwe n'amazi ya Tanganyika yaduze abandi bagategwa n'amazi y'imyuzurira yo mu myonga aho aca aho yaca kera akaba atari hagica urumva abona ko ari ibintu biteye agahinda urabye ibisagara bya Bujumbura Uvira Kabimba Moba za muri Zambia muri Tanzania ku kiyaga cya Tanganyika honyine birateye ubwoba bivuga ko n'ahandi turaza ko turabyumva iburaya mwarabonye imyuzure yateye mu Bushinwa murabona imyuzure yatera reka isi yose yama iriko iragira ibihe bitayoroheye
ntabaciriyemo mwakurikiranye icyo kiyaga Tanganyika abatazi neza igituma ayo mazi ariko araduga agafatira ibice atahoramwo akonona amazu niki yakibitera
ikibitera mu majambo make ni hagati ni amazi asigara iyo ayinjiye amaze kuvamwa ukuvuga yuko amazi yatanganika ubuntu mu gihe cy'imvura azari menshi akinjirira rimwe agasohoka buke buke kuko ikiyaga cya Tanganyika gisohora amazi mu buryo bubiri gisohora amazi ikikoresheje icyo twita transport evaporation ni ukuvuga ujya muhisha uduga kubera izuba kubera ubushuhe hanyuma n'uruzi rumwe rwarukuga rusohora ayo mazi rero iyo ugusohoka kw'amazi gusenzwe nta kindi kihaba atari kuduga urabye mu kahise k'ikiyaga cya Tanganyika abahinga babikurikiranye kuva mu 1946 gushika 1978 biragaragara yuko gushika umwaka 1948 biragaragara neza ikiyaga cya Tanganyika cyari cyugaye gushika ku myaka 32 uvuye ku 1846 mugabo cagiye gushikana aho cageze icyo gihe kuri kote yabaye hejuru dufise muri kahise kacu mu myaka 32 mugabo uno munsi bica bifata amezi bigaragara yuko ibihe tuba turiko turacamwo biba bitoroshe kandi n'ahandi henshi muri ibi bice turimwo ibiyaga nabyo nyene biduza amazi kuri urwo rugero bikonona inyubako ziri ku nkengera n'ibiriho byose by'ibinyabuzima urumva yuko atari ikintu coroshe kandi kigaragara turakibona iminsi yose tubyamamwo rero urumva yuko atakuvuga ngo barakuze inkuru kimwe gusa hariho ico profesori yavuze na mugenzi wanjye wundi bavuze bati twotera ibiti ni byiza ko twotera ibiti ariko ikibazo kihari mbega hoho twobitera mugabo kuduza ibyo byuka mu kirere bikongerekana izindi nshuro wumva ko turi ko tuja he ahubwo ikindi twoca dukora no kuraba mbega byohagarara gute byovaho gute icyo nico cigwa cyari gikwiye gukogwa kugira ngo uno muko uhera uno munsi no mu myaka iza abantu bashobore gusubira kubaho neza
murakoze imbere ko dusezerana turasigaje nk'iminota 5 cyangwa 4 nashaka mbaze ku ruhara rw'abakiri bato ku bijanye n'iki kibazo cy'indagurika ry'ibihe ubu hariho nk'umuhari ku isi muhari muba uyoboye bakomeye bakiri bato harimo Greta Thunberg hariho nabandi bafatanya ugo rugamba guko kugerageza kuremera abategetsi bibihugu byo kwisi kugira ngo ibyo mwariko muravuga ntibagishire ibintu gusa mu majambo babishire no mu ngiro nivyo na Thunberg avuga biratanga icyizere ko abakiri bato bahagurukiye ico kibazo bo baravuga ko aribo kazoza ingaruka zo muri kazoza aribo zizofata kurusha abandi mubibona gute Jado
murakoze cyane nuko sindababeshe kwebwe nkugwaruka twaramaze kugira ibyacu twaramaze kugira ibyacu kuko uno munsi nitwe dufise ingufu nyinshi nitwe dufise kuko mayivuze imyaka myinshi yo kubaho kuri nosi hama nkugwaruka go mu Burundi aho merereye nukuri mfashikano kanya kugira ndabashimire cyane kuko baramaze kuba berekana yuko ibidukikije babigize ibyabo muranda bibona mu gihe iminsi ya gatandatu mu gihe cyo gutera ibitsi urabona yuko ugwaruka go mu makomine yose ugwaruka go mu ntara zose bahagurutse kandi babikora babikunze babikora ari byabo navuga yuko nukuri turashima cyane turashima kandi tukabatera n'intege kuko nkuko nsubiremo kandi kubivuga ni kazoza kejo kazoza kejo kandi ico maze kubona gikomeye ntaho mperereye jewe iyo mukuru akoze igikorwa mutonya we washaka gukurikira igikorwa mukuru ari karakora
imbere kurangiza nagomba ndababaze ntabaciriyemo muzoja muri iryo koraniro rye Glasgow aho muzohurira nabo ubwo gwaruka rundi ruvuye mu bice bitandukanye byo kwisa nubwo butumwa muzojana yo
ubutumwa bwe nzojana nuko tukotenyera ku mugozi umwe tuka hanahana iziyumviro tuganahana n'amakuru muho tuba tube duherereye uko ingene ibintu kagibihe riko riragenda no babwira yuko no munsi ku munsi wa Mungu ugaruka gose rutoba rwaje ruva mu bihugu bitandukanye tuzokorana muri conference yitwa Conference of Youth no babwira yuko tuzoba tuko turiga uko ingene kazoza kabatonya bacu kashora kubakeza uno munsi twebwe twabitahuye dushobora kubategurira kazoza keza no kubwira yuko ugwaruka rurenga ibihumbi bitatu n'amajana atanu tuzoba twakoranye tubwira twige uko ingene twosenyera ku mugozi umwe uko ingene twoza turahanahana amakuru uko ingene twoza turahanahana ibyiyumviro uko ingene twoza turafashanya mu bikorwa no babwira yuko ibikorwa ni byinshi ahubwo abakozi ari bake nacyo gituma ngomba ntera kamu ugwaruka ruko ruranyumviriza yuko aho ruherereye aho rwiga aho rukorera ibidukikije byo bo byabo niba bona ikintu kitagenda neza ngo bibaze ko ari leta izobikora leta nibo nyene mu gihe batabikoze bazubaho nabi kandi badusigara bari tuza mu nyuma ngo iyo menya nabi igaruka ingaruka mbi z'amaze kuza hama hari byo umuhinga yavuze nagomba kugira ndamugane
tugiye kurangiza cha kumayange mu misegonda nka 10
murakoze cyane hari byo abaje kuvuga kubyerekeye amakuru ya ikara aracha kungurukana bumenyi bariko barabaza abantu ati kubera iki Tanganyika yuzuye
ariko cha kumayange tugiye kurangiza jado
ego
imisegonda 5 gusa
ego mu Burundi turumvira ati none ko Tanganyika na cyane cyane ko ngari Bujumbura ko Tanganyika yaduze ni ingaruka
bizaze
bizavuye ko kuri yo Tanganyika yaduze no
bashimiye
negligence y'imisodi yanamiye
turabashimiye yari Desire rugaragaza igisha ibijanye n'ihindagurika ritewe n'ibyuka bibirungi kwa mu kirere yigisha kuri kaminuza ya Glasgow Caledonian muri Ecosse na Jado Ngurunziza ari mwishira hamwe gitwa Sano Concerne Tous ari ibujumbura mu Burundi hamwe na Marc Rugerinyange akorera ishira hamwe group AES EK rikora ibikorwa vyubaka akuri yakurikanye mu myaka 15 ikiyaga Tanganyika mwese turabashimiye mugire ibihe byiza
dusangire jambo yahuje benshi muri sanga yakora
agasaro ka